Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
ndabahaye mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze mu makuru twabateguriye haya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru bamwe mu bashinga amateka bavuga ko batewe impungenge nibura ry'imbuto z'ibigazi mu Burundi aho banasaba ubushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi gukora ubushakashatsi ku mbuto z'ikigazi zimbuka gusumbya izindi igisata cy'amareresi mu Burundi kirafise intamba myezi itari nke harimo kubura abayishigikiza uburyo hamwe nuko abakinyi ba sinema badashigikirana ubwabo nkuko abakinyi ba sinema babishikirije kuri uyu w'Imana Eka turababwira nibijanye n'umwuga wo gutwenza intambamye ziwugize ndetse na karusho kawo muri ano makuru muri ko mushikirizwa na Jota Miratuzi bandagaje muhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari
Radio Indundi Culture
Bamwe mu bashinga amateka baratewe impungenge nibura ry'imbuto z'ibigazi mu Burundi ivyo babishikirije ku munsi wa kane w'indwi turangije mu gihe umushikiranganje mu cyajeje harimo uburimyi yari umutumire mu nama ashinga amateka abo bashinga amateka basavye ubwo bushikiranganje no gukora ubushakashatsi ku mbuto z'ikigazi zimbuka gusumbya izindi umushikiranganje Kariniya Mbarushimana yemeza ko igisata OHP kitikwije muri ivyo vyukugwiza izo mbuto ari naho ahamagarira abagwiza mbuto gufasha ni inkuru tubaza Diodone niyo yanzigamiye
Bamwe muri abashinga amateka berekanya ayo makenga bavuga ko ico gitegwa cijukiwe n'abarimyi ariko imbuto zacu muri kino gezi kabazikenye mu Burundi
abarimyi barijukiye cyane ico gitegwa cy'ikigazi ariko ikibazo bahura naco no kuronka imbuto birabonekana yuko OHP ishobora kubifise ingufu nke zo kugira igwize iyo mivyaro y'ibigazi muri aka kanya nashaka gusaba umushikiranganje nimba bikunda avuganye n'abasanzwe bari mu gisata cy'abagwiza mbuto kugira ngo nabo nyene bunganire kujya bunganira izabo mu kugwiza imbuto niyo OHP bashobora kuyunganira
uyu we yibaza nimba hari ubushakashatsi bwa buri ko burakogwa kuri ico gitegwa kugira aboneke izindi mbuto zimbuka gusumba izihasanzwe
ndavye ishamwe OHP uritangura mu Burundi yatanguranye na variety yitwa Dura emerateri imbere hava haboneka hybride tenera kobe itanga amavuta menshi Beno ne ariko araba ubushakashatsi kigatse kugira dushobe kuronka ubundi bwoko bw'ibigatse bushobora gutanga amavuta menshi kurusha tenera canke dura
kuri ubwo bukene bw'imbuto umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi we ahamagarira abagwiza mbuto gufasha kugira ngo izo mbuto ziboneke ariko bakabikora bisunza amategeko
nibyo twege gitwogwangira abandi bagwiza mbuto yuko bazana imitaye kugira ngo bagwize izo mbuto z'ibigatse ariko icyo twanga byabije n'abapfuru bwa mbere yuko bashobora guca bagora imivyaro itari yo mu gihe baciye kubirinda OHP ariko mu gihe baje bagahagurusha mushikiranganje izo mbuto bazanye zigasuzumwa yuko by'ukuri zemewe kwinjira mu gihugu nta ngorane turabahaye karibu imiryango irunga kugira ngo bafashe OHP
Ku bijanye n'ubushakashatsi Kariniya Mbarushimana yemeza ko buguma bukogwa akavuga ko mu gihe uburyo bwoboneka ubwo bushikiranganje butegekanya kuzana ibindi bigazi vyimbuka gusumba ibirimwa mu Burundi bizokugwa mu gihugu ca Cote d'Ivoire gushika ubu imirima y'ibigazi mu gihugu ikaba iri ku buringanire bungana na hegitari 43,000
Nimbuto z'amateke zirindi ndwara zarabuze muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura abanyagihugu baho bamenyesha ko amateke yari mu bibatunze bagasaba nabo nyene ko hoboneka izo mbuto idonido na Egide nahayo
Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone bemeza ko ico gitego ubu cazimanganye kandi kintu byari bitunze imiryango.
Amateke yazimanganye kera birateye inzara kuko amateke twarayatera agakunda gerani ingwara nuko twaciye tubura yandi yo gutera twaciye tubura imibya niyo yara ya mbere rero yangana n'ibijumbu
uyu mukenyezi we yemeza ko abaruka ubu bashobora kuba batazi ico gitegwa mbombarugo ubu cazimanganye kubera indwara
yarazimanganye kuko ukuntu twahora tujya amateke ubu nta bikiriho ubu nk'abana mbere bariko bararuka ubuye ubabwiye ikintu citeke barakubanza bakakubaza itekere imeze gute ubu nuba yarimye ahantu ngo rinage carigwa usanga ryahishi ingwara yaradutse uhereye mu bihe bihise amateka aho twajya amateke kare tumeze neza kandi bimeze neza mugaba caratangura aragwara yarahishira cyane
igitego cy'amateke cyazimanganye kwaje tradition ubu uye ninzanye none ko cyapfikuye ko amara yahishira mu muzina imizigashayo ibora ijya mezi ya kibona
cyo abanyagihugu basaba nuko uboneka ibuto zishobora kurinda izo ndwara gutyo ico gitegwa gisubire kuboneka hinyabiraba
ubushikira nganje bujejwe uburimye kubusaba ko boduhindurira imbuto tanke bakaturabira igikwiriye hasi mu butaka ico tuwohashira kugira ngo bikunde iyo mbuto y'amateke yongere hagaru igaruke
mico gice c'intara ya Bujumbura urose gitegwa c'amateke gisandi cazimanganye kubera indwara nk'imwe mu mvo hari kandi n'igitegwa c'igitoke hamwe n'imyumbati birimo birasubira inyuma kubera indwara muri no myaka
ikigo cy'igihugu kijeje ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi izabu kiremeza ko ico gitegwa casubiye inyuma cyane mu myaka hafi 30 irangiye Jean Claude Bigirimana arongoye igisata kijeje kubika no kuzigama imbuto z'ibitegwa vya kera avuga ko zimwe mu mvo zabitumye ari bihe vy'amagu mu Burundi bwaciyemwo hamwe n'indwara zateye amateke avuga ariko ko hakoze ubushakashatsi kugira ngo haboneke imivyaro irindi zo ndwara tumukurikire
ubwa mbere nibihe by'intambara twabayemo aho ico gitegwa abakirima byashitse bagatindimiro bakamara igihe kirekire badashoboye kibagara cyane konera nkuko babivuga ica kimera nk'icibagiwe muri ivyo biringo nyene by'intambara ingwara zaribonekeje mugaba abantu ntibashotse babona ko ari ingwara iyindi mvo rero bwari ubuhinga abantu bari basanzwe bayarimamwo ubwo buhinga nabwo bwari bwa bundi bwo kurima igitegwa aho gikuye ugacuzikayo igoma bera rero byari byagwaye ugakura kw'imyaho igitegwa cyamaze gufatwa ugacusubiza ya goma hahandi nyene ngubitsa imbuto twasanze basasinda va iyo ngwara mu mwaka w'2017 hari hamaze kuboneka ubwoko bushika indwi bw'amateke kandi ayo mateke yari yakorewe ibikorwa bituma izo ngwara zidasubira kwibonekeza naho tuvuga yuko zitaheze aho haragwijijwe imbuto zihagwa amashirahamwe y'abarimyi ku buntu ibyo tubwira abarimyi uyu munsi kuvyerekeye amateke umuntu azoramuka aronse imbuto y'amateke uburyo bwose yoyironkamwo no gukurikiza impanuro ahabwa n'abahinga b'indimo naho zoba zinyuranye n'ivyo yakoze kuva akivuka
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye arabandanya igisata camareresi mu Burundi kirafise intamba myiza itari nke harimo kubura abayishigikiza uburyo hamwe nuko abakinyi bamareresi badashigikirana ubwabo ashigwa ku mugaragaro ireresi inkomezi z'agahinda yakozwe na Benindavyi Foundation kuri uyu w'Imana umuyobozi wayo yaravuze kandi ko ibibanza vyiza byo gufatiramwo amasana mu bikenye n'ibihari babwirizwa kubiriha naho izo ntamba myizose zihari abakorera amareresi mu Burundi banezerezwa nuko uyu munsi ireresi y'i Burundi ikunzwe mu Burundi ni inkuru ya Alice Ndayizeye
guhera ku guhitamo ibikoresho vyo gufata amasanamu ingorane ziba zitanguye nta bikoresho vya kijambere bihari mu Burundi kandi nivyo babihari abakinyi b'amareresi mu Burundi bahitamo ibikoresho bafatiye ku buryo buke bw'amahera baba bafise nkuko vyemezwa na Lionel Bigirindavyi umuyobozi w'ireresi inkomezi z'agahinda
kuri jewe no vuga ngo akarizo k'impene kagazaho gahambije nitwabona yuko ibintu biko bigenda neza cyane natwe tuzoronde bigenda natwe turakunda ivyiza turakunda ama image tuko turabona nkuko umuntu ari nivyinshi avuze nkuko ba ubukozaho ngwaye
hakurikira ikibazo cyo guhitamwo ahantu ho gufatira amasanamu
turahura n'intambamye zo kuronka ibibanza vyiza cyane ico ni kintu cy'ambere kirajishinga abakinyi ba filimi biragoye ico kintu biragoye kuko ushobora kuvuga ngo ndangakaranga ugacumbwa ubwanje gukina muri do mu ishanga ngo mbanze kuri hamahera kugiranje gukinira nga kuri Place de l'Independance umanzuza n'ama autorisation hariho bijuba wateguye nkavuga ati filime yanjye ishobora kuntwara miliyoni muri umwanya nteguye miliyoni nkaja kuwirukamo kurondera za mpusha rero nyabanya kubahwa tugerageze turabe iciza dutanga mu gihugu cyatwibarutse hari habaje hanze bashaka kubona uburundi bwiza apana ko tuguma tujya kwerekana hari ibijumbu gusa
ariko abarongoye resi mu Burundi baranezerezwa nuko muri kino gihe abavyeyi batagifise ivyiyumviro bibi kubakinyi bamareresi ibituma bareka abana babo bakaja kuzikina
muri filme za Lionel rero yarakinishije umwana wanje muri filme Inyungu y'imbabazi umwana wanje afise wita nkamubwira none gambika kukunda filme z'abarundi kandi ukiri umwana
ngo mama ngo jende umurundi kazi.
Inyuma y'ugusohora ireresi naho haza ikindi kibazo cyo kudafatana mu nda hagati y'abakinyi b'amareresi mu Burundi nkuko bivugwa n'umwe mu basanzwe bakina amareresi mu Burundi.
Ubushize ari waronsa gashimwe hari umwe w'ucacu cyo Burundi mugabo abatanguye gupunda ngo kare gashimwe ni harakamiri bari bwitwe n'inyera bakinyi bafi. Kubera iki umengo gusigikirana hagati yacu ni ntambara. Dukire
abakinyi b'amareresi mu Burundi baranezezwa kandi nuko muri kino gihe abarundi basigaye bakunda ireresi z'u Burundi bakavuga ko hasigaye ikibazo cyo guha agaciro abakinyi biciye mu gukingira ibikorwa mvabwenge.
Umwuga wo gutwenza abantu ni umwe mu myuga itarahurumbirwa n'abantu benshi nkuko umwe mu basanzwe bawukora Jean Frère Raoul Mugisha azwi ku izina rya Raoul le comédien abishikiriza avuga ko hari ntambamyi abakora uwo mwuga bahura nazo nk'ugutagira ishure canke ibibanzanye zina abawukora bashobora gukoreramwo naho biruko wakora uwo mwuga aremeza ko ushobora gutunga umuntu. Ni inkuru ya Claire ya Kankundiye.
Uwo mwuga wo gutwenza uracakogwa n'abantu bake nkuko bivugwa na Jean Fleury Raoul Mugisha asanzwe azwi ku izina rya Raoul le comédien ahashikiriza uko asanzwe abona ukogwa
muri rusange ngene ukogwa neza uravye urugezo rero iriko gasanga n'ingene umuntu abikora ntawo bigaye zarabakomedi bazwi hari umuntu atumiye umukomedi ati muri rubanza nshaka ko abantu batwinga bagatwinga nshaka ko abantu baryohegwa bagatabaryohewe donc objectif bayabaye ata biba byajyoshe nkuko abishaka canke bibavyagenze nkuko abishaka natwe rero dutubwiye ati zana inkuru umuntu akazizana abantu bakagera batweze navyo biba byakozwe neza n'umwuga uryoshe utarimwo benshi.
Umwuga wo gutwenza mu gifaransa witwa comedy urahura n'intambamyi zimwe zimwe
ibibazo duhura navyo kutamenya indimi zose kutaronka aho umuntu akorera ayo ma event matandukanye intambamyi nuko abantu batwitiranya ofise telefone nziza ari firma akasubira muri aka blog wagize abantu bakacaho mukomfonda kwa mukomedien cyangwa mukomedien oh wewe areka bikora ngira mukwiryohera nawe wabifashe nk'umwuga
kushaka gutangura uwo mwuga akisunga kubwiwe impano asanzwe afise cyangwa agafata akarorero kubabizobereyemwo
ushaka gutangura rero kiracagwe kuko urumva nta shure nta entreprise ihari nta sosiyete ihari yo kuvuga ngo arebe ushaka kwinjira winjira ngaha inscription aya hanyuma bizoza biragenda gutya oya ni ukuvuga wowe wiyumva ko ufite iyo ngabirano ko utarira aje ahagaragara ntibige bige igifaransa bige icongereza bige indimi bige iswahili ntizoja kuvuga ikirundi gusa ntizoja kuvuga abarundi gusa wowe rero ni wewe utegerezwa kwimenya noje ushaka kuba umulokale jaje ushaka kuba umuinternational.
Raoul le comédien ariko yerekana ko uwo mwuga wo gutwenza ushobora kubeshaho ubusanzwe wawukora
niho tubesheje dufite imiryango dufite abana dufite abadamu rero n'umwuga utanga n'umwuga uwugiyemwo uzicurimwo canke ari rwawa n'umwuga ushobora kukubeshaho
yamara hari n'abandi bawufatanya n'ibindi bikorwa
nimba jembo ntariye nimba nkura yankwiye ndashobora kuvuga ati nta kindi kintu nko canke uvuga ati mbo ndashaka kuzoshikana na sishobora kuhashika ndiko nkora kino kintu kimwe ifo ko nshamwe ibindi bintu kugira ngo ejo canke irya ejo nzogeraho nshaka gushikesha ngo na utunga tungiye mu ngingi mu gikorwa kimwe.
Jean Fleury Raoul Mugisha asanzwe azwi ku izina rya Raoul le comédien abona ko icokogwa kugira umwuga wo gutwenza utera imbere ari ukuwuha agaciro.
Bamwe mu bakenyezi bo muri komine Bweru baranegura ko hacibonekeza intambamyi ku bakenyezi bifuza kwitoza mu bibanza bifata ingingo. Abo bakenyezi berekana ko umukenyezi iyo yatowe hari ababona ko acaja mu ngeso mbi ku bwabo kugira ngo umukenyezi ashobore kurengera izo nzitizi abagabo boshigikira abakenyezi nayo abakenyezi ntibacike intege. Ibweru twakura Pantaleo nta karoti imana
nkuko abakenyezi bavyemeza haracyari inyifato zica intege umukenyezi yatorewe kuba indongozi mu kibano aberekana nk'abantu bakibona ko umukenyezi ari uwo mu kigo gusa abafata ko abakenyezi batowe badasubira kuraba ibyo mu rugo hari n'abibaza ko abakenyezi iyo batowe ko baca bagirana imigenderanire idahuye n'ibyo bagejwe nk'ingeso z'ubusambanyi n'abasangiye ibikorwa cyangwa ingeso zo kuboregwa. Mu ishyirahamwe ryihaye guteza imbere umwigeme wo mu Burundi kazi berekana ko ibikorwa byo kwitaho ibikorwa byo mu rugo nk'abana n'isuku biri mu bigifatira umukenyezi. Aho hari n'abahitamo kutitoza mu kibanza cy'uburongozi. Marie Ange Kezimana Kuri cyo asaba abagabo ko bafatiye ambere mu gushyigikira abakenyezi babo ngo bitabire ibikorwa byo kwitoza mu kibanza mu bibanza by'indongozi. Mupfasoni Pelagie Nyanzira amaze imyaka 20 mu batwara umutumba wa Ntende zone na komine Gisuru aremeza ko bifite icyo bizana mu mpinduka y'umukenyezi ari mu ntwaro kuko abakenyezi bumvirizwa kandi bakubahirizwa mu gateka kabo ikango n'abagabo. Kuri uyu mutumba baragabanije zimwe mu nyifato zikinyiza abakenyezi babo kuko bamaze gutaha uruhara rwabo. Pelagie Nyanzira yemeza kandi ko bisaba ko umukenyezi aramiriza ati kuva muri 2005 nitoza nkaba wa gatatu, 2010 nkaba wa kabiri, 2015 nkasubira kuba wa gatatu, na 2020 nkaba wa gatanu, ikibanza cya mbere akaba yashoboye kukironka mu 2026. Asigura ko naho hari abagumye bashaka kumuca intege atigeze arambigwa. Naho biruko abajeje intwara muri komine Gisuru bashima ubutwari bw'abakenyezi batowe bagasaba ikibano kugurura inzira abakenyezi ngo bijukire ibyo kwitoza aho kubaca intege. Ni mugihe bemeza ko abo bakenyezi ari umushinge w'iterambere ridakumira. Gisuru ntara ya Buhumuza, Pantaleon Ntakarutimana, Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino.
Elle est bonne accélération. Oh, pas de penalty ici.
Bamaze kuvyumva ubunaho n'umwanya w'inkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere. Uyu munsi tubabwira ibijanye no kumenyereza urukino rw'abagendana mu mugabo bwo kutabona bita goalball. Icegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi w'igihugu jeje inkino z'abagendana mu muga Cassier Bizabigomba avuga ko umumenyereza aba ari umuntu azugo rukino. Nayo ngo mu Burundi abamenyereza bakaba bakiri bake. Ido nido kuri no nkuru na Olivier Kwizera.
Urukino rw'abagendana ubumuga bwo kutabona bita goalball ni urukino rwateye imbere biciye kubamenyereza. Icegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi w'igihugu jeje inkino z'abagendana ubumuga avuga ko hambavu yo kuvyega umumenyereza abwirizwa gukunda urwo rukino hamwe no kumenya imico yabo bagendana ubwo bumuga.
Nk'uru rukino rwatabona ubwa mbere ubanza kubikunda, ubwa kabiri ukongera ugakunda abafite ubwo bumuga kuko utamaze kumenya imico yabo ngo umenye ibyo bakunda n'ibyo banga ntimwoshobora gukorana. Ni ukuvuga yuko uba umaze kumenyera ingene bagenda, ingene babayeho, nivyo bakunda n'ivyo banga. Naho niho uba umumenyereza mwiza. Ahasigaye bisaba kwitanga kuberako ubwa mbere wo urabona uri kumwe n'abatabona canke abatabona neza. Umupira iyo uja hose uguma wirukanawo kandi urumva yuko umupira barashobora gutariya ukagenda ko kugira ngo atumbereze umupira ni kibazo gikomeye. Ivyo byose umumenyereza ategeza kubifata ku mutwe akamenya ati hagize akagora na gucya ntegereza gukora iki.
Mu mwanya w'urukino umumenyereza ntashobora kuvuga. Cassier Bizabigomba asigura ko icyo akeneye cyose aduze urutoki.
Umumenyereza mu mwanya w'urukino abakinnyi biwe batatu bari mu kibuga aba yicaye ku ntebe y'abasimbura n'abakinnyi biwe bandi batatu. Ntarekuriwe kuvuga ijambo na rimwe. Nabo bakinnyi bari kumwe nta n'umwe avuga. Kugira avuge atari ku kuboko. Hanyuma abahagarikizi bagaca bamuha umwanya. Nimba akeneye kugirisha akabona na bakinyi aho asaba ubwo mwanya bagaca bamuha. Nimba ari kindi akeneye gusimbuza nuko nyene ari ku ntebe y'umusimbura ukintu rwatanguye nta jambo na rimwe afise.
Bishitse umumenyereza akarenga amategeko umugwi bahanganye uca winjiza inota rimwe gusa.
Nimba ndijewe umumenyereza nkaba nicaye nkavuga byonyene ni nota batse ekipe yanje bahaye ekipe turiko turakina. Nimba mbagurutse nkava ngaho ntasavye uruhusha ni kwa kundi ni karata ijana ni nota rya hari.
Mu bamenyereza bari mu gihugu bari ku rugero ruto cyane. Akasiye Bizabigomba sanga bagira ingorane mukuruwa no kudashekera neza abakinyi babo abona ko hogweza inyigisho kugira haboneka abandi bamenyereza.
Habonetse inyigisho ku bamenyereza n'abahagarikizi byo bari ibintu byiza cyane. Ivyo navyo kugira tubironka iwacu nuko hategurwa ihiganwa ku rwego mpuzamakungu bace baza batugirisha n'izo nyigisho z'ubumenyereza.
Urukino rukinirwa mu maboko bita goalball ni urukino rwazananye ku mugabane wa Buraya kuva mu mwaka w'1946 mu Burundi rwashitse mu mwaka wa 2008 gushika ubu abamenyereza mu gihugu baharugwa kuri bane gusa.
Na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimiye mwebwe mwese mwarimu yateza abiri. Aya makuru mwari ko muyashikirizwa na Jota Miratuzi fanishije mu ngabwe ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari. Mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.